imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro ikaza kuri radio yanyu ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mu Burundi birori byo guhimbaza imyaka 33 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi byabereye ku mwa mukuru wa politique igitega.
Nyaje abantu bakekeranya ubumwe burahari. Burahari kuko turafise igihugu kwese twemera kwaritongo ryacu.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye ivyo birori.
Maze rero abanyapolitike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yagiye aragira ingorane hehe, mbega hokugwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe.
Uyo nawe ni Daniel Manirakiza, umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Gitega. Muri Senegal, Perezida Macky Sall yafashe ingingo yo guhagarika amatora yari ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Umuririmbyi w'umunyamerikakazi Taylor Alison Swift yatsindiye agashimwe kiswe Grammy Award ko mu mwaka w'2024 gahabwa abacuraranzi rurangiranwa mu muziki. Ido nido kuri aya makuru ni mu kanya gatoyi, ariko tubanze twumvirize amakuru yo hirya no hino ku isi ya Jeannine Mukankusi yaduteguriye.
Amakuru tuyahere muri Sudani. Impfu zituruka ku mirire mibi mu bana bakuwe mu byabo n'urugomo mu karere k'amajyaruguru ya Darfur zigeze ku rwego rw'ubutabarizi kiremwa muntu. Ibi birerekanwa n'ubushakashatsi bw'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF. Kuva intambara itangiye hagati y'ingabo za Sudani n'abitwara gisirikare ba RSF mu kwezi kwa kane muri 2023, abantu bagera mu 300,000 baba mu nkambi ya Zamzamu hafi y'umurwa mukuru w'akarere ka Darfur ya ruguru. Bari mu bwigunge, nta mfashanyo bageraho cyangwa ibikorwa by'ubuvuzi. Mu itangazo ry'ukuri wa mbere, MSF yavuze ko igereranije hari abana babarirwa muri 13 bapfa buri munsi hashingiwe ku isesengurwa ryakozwe mu kwezi kwa mbere ku bijyanye n'imirire n'impfu. Ibibazo bituruka ku mirire mibi bishobora kuvurwa igihe babasha kugera ku bigo byita ku buzima, ariko bitewe n'uko nta buryo buhari, abenshi baraho batagira kivurira mu gihe bagenda barushaho kumererwa nabi. Mu ngo 400 zakozwe ubushakashatsi, MSF yasanze hari impfu zibarirwa muri 2.5 ku bantu 10,000 ku munsi mu nkambi. Uyu mubare ukubye kabiri ushingirwaho mu gutabariza ikiremwa muntu. Porogaramu zarwanyaga imirire mibi mu majyaruguru ya Darfur ntizikibaho, kandi MSF ubu niyo yonyine rukumbi mu miryango migari mpuzamahanga ifasha irimo kuvura abana ku buntu mu mpande zose za leta 5 za Darfur muri Sudani. Abantu bagera muri 40 biganjemo abasivili biciwe mu bushyamirane mu karere kamaranirwa k'umupaka wa Sudani na Sudani y'Epfo mu mpera z'iki cyumweru. Minisitiri ufite itumanaho mu nshingano ze muri iyi ntara, Boris Koch, yavuze ko mu gitero cyabaye ku itariki ya 2 n'iya 3 z'uku kwezi kwa 2, amaduka menshi yatwitswe, amazu arasahurwa, kandi abasivili 19 baricwa, abandi 18 barakomereka. Yongeyeho ko abandi bantu 18 nabo baje kwicwa mu gitero cyo ku cyumweru, kandi ko abana 3 bari muri abo bapfuye. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF wavuze ko abakozi babo 2 bishwe. Abasirikare ba ONU bari mu ntara ya Abyei by'agateganyo mu mutwe uzwi ku izina rya UNISFA nabo bagabweho igitero mu rugomo ruheruka. Ubu bakajije irondo ku butaka no mu kirere kugira ngo bavuze urugomo gufata intera. UNISFA yavuze ko abantu barenga 200,000 ubu bahungiye ku kigo cy'ingabo z'amahoro biturutse ku mirwano yo mu kwezi kwa mbere niyo mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Abyei ni akarere gakize kuri peteroli gahuriye ku buyobozi bwa Sudani y'Epfo na Sudani, aho buri gihugu cyiyitirira. Igisirikare cya Isirayeli kuri uyu wa mbere cyatangaje ko cyishe abarwanyi batari bake b'umutwe wa Hamasi mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yari yasubiye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati gufasha kugarura agahenge mu mirwano irimo kuba hagati ya Isirayeli n'umutwe wa Hamasi. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko ibikorwa byacu bya gisirikare byarimwo ibitero by'indege z'ingwano n'ibitero by'abasirikare bagwanira ku butaka byabereye mu karere ka Khan Yunis Mumanuko bw'intara ya Gaza hamwe n'ibitero byabereye mu buraruko no hagati muri iyo ntara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ingwani ikomeye mu karere ka Khan Yunis iriko ituma abasivile batera bahungira kure cyane mu manuko mu karere ka Rafa. Abanyagihugu barenga ica kabiri cy'ababa mu ntara ya Gaza baramaze guhungira muri ako karere. Ishyirahamwe ONU ryatangaje ko abarenga ibice 75% ku ijana by'ababa mu ntara ya Gaza bahunze ingo zabo. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko badafise ibifungurwa, amazi, uburaro n'imiti bihagije. Muri iki gihe kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yashitse kuri uyu wa mbere muri Arabia Saudite. Urugendo rwiwe ruzomujana kandi muri indwi mu Misiri, Qatar, Israel n'intara ya Cisjordania. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko Blinken azobandanya utwigoro tugenewe gushika ku masezerano azotuma abagizwe imbohe bose barekugwa kandi haba agahengwe kazotanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo nyinshi ku basivile baba mu ntara ya Gaza.
Muri Nigeria kuri uyu wa mbere 12 mu mutwe w'abarwanyi bahanganye n'abajihadiste biciwe mu bushyamirane n'uduco tw'abanyarugomo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Aya majyaruguru y'uburengerazuba no muri Nigeria rwagati hibasiwe n'uduco tw'abanyarugomo tuzwi duhora twica abaturage mu midugudu tunashimuta abantu hasabwe ingurane. Nubwo babikora mu nyungu z'amafaranga, hari impungenge mu bayobozi n'abasesengura ibintu ku bijyanye n'umubano barushaho kugirana n'abajihadiste bamaze imyaka 14 bagaba ibitero mu majyaruguru y'uburasirazuba. Abagize umutwe w'abarwanyi bavuze ko bari bongeye koherezwa gufasha kurwanya abanyarugomo hafi y'umupaka wa Nigeria na Nigeri mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bari bavuye kurwana n'abajihadiste, bavuga ko bisha abanyarugomo batari bake bazwi mu karere nk'amabandi, hari mu mirwano ikaze yabaye ku cyumweru muri leta ya Sokoto. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ntibyabashije gucukumbura ukuri kw'imibare y'abapfuye yatangajwe. Cyakora umwe mu barwanyi bari muri ubwo bushyamirane yavuze ko bishe amabandi arenga 50, ariko ko kubwa amahirwe make nabo batakaje abagabo 12. Abanyetiyopiya 6 bari mu bantu 7 bahitanwe n'igitero mu mujyi wo mu majyepfo ya Somalia. Abayobozi mu mujyi wa Beled Hawo wo mu majyepfo ya Somalia bavuze ko abanyetiyopiya 6 bari mu bantu 7 baguye mu gitero cyo mu ijoro ryo kuwa mbere bikekwa ko ari cy'abarwanyi ba Al-Shabab. Komiseri w'intara Abdirashid Abdi Arog yabwiye serivisi y'Isomali ijwi rya Amerika ko abagabo bafite imbunda bateye urupangu bica abagore 5 n'abagabo 2. Arog yagize ati, mu ijoro ry'ejo hafi mu masaha 9 za mu gitondo twumvise urusaku rw'imbunda. Byabaye mu gihe abashinzwe umutekano barimo gusimburana ku irondo nibwo abicanyi babaciye muri humye. Yakomeje agira ati, ingabo zaratabaye kandi ubwo bahageraga babonye abasivili, abagabo, abagore n'abana, bamwe bishwe n'abandi bakomeretse. Abanyetiyopiya 6 bahasize ubuzima nabo mu bwoko Oromo, abandi 7 n'abanyasomaliya kazi. Uyu muyobozi yavuze ko abandi banyetiyopiya 6 bakomerekeye muri iki gitero. Aroge yavuze ko umunyasomaliya kazi wishwe yari umuturanyi wumvise urusaku rw'amasasu atunga itoroshi abagabye igitero. Yakomeje avuga ko ingabo zishinzwe umutekano zafashije zihamagara serivisi y'imbangukira gutabara kandi zijyana bakomeretse ku bigo nderabuzima. Yakomeje avuga ko bamwe mu bakomeretse bajyanywe i Madera muri Kenya kuvurirwayo. Abategetsi bakeka ko abarwanyi ba Al-Shabab ari bo bari nyuma y'icyo gitero. Al-Shabab ntacyo yari yasubiza kuva isabwe kugira ikivuga kuri icyo gitero.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mudukwirikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akabarungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho ibirori byo guhimbaza imyaka 33 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi byabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inkuru twateguriwe na Desire Yatongimana.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru byabereye, hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara shasha ya Gitega arizo mwaro muramvya Karusi na Gitega ivyo birori byavitabwe n'abantu isinzi harimo icegera cy'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abashinga amateka bavuka muri yo ntara abashikiranganje n'abandi banyacubahiro benshi muri abanyacubahiro twovuga babura matari bane barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara shasha ya Gitega imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabye ivyo birori yabanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri kati ya Musinzira aho mu gisagara cha Gitega umuhango wakozwe kandi n'abanyacubahiro bari bitabye ivyo birori mu ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko Burundi bwagiye buraca muri byinshi ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamo amahoro
ntajya abantu bakekeranya ubumwe burahari burahari kuko turafise igihugu twese twemera kwa ritongo ryacu nikimenyamenya abarundi twaratahuye ko butura barundi ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabo ni wakirimwo kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere nico gituma mu kivugo cuno munsi twavuze tuti ubu rero twubake cya gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma
umugambwe senere utavuga rumwe na leta ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politiki mu Burundi hakiri ivangura rikomeye
dufatiye ko ku butegetsi ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe no kuvuga ubumwe tubwumvise ntitubona kumwe guko dufatiye ko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kugira ko byose uri kugira byose haje nk'umunye politike ndabona yuko umugambwe senere wakumiriwe cyane haba mu nzego z'igihugu haba mu nzego zifata ingingo tubona yuko ubwo umwe atabuhari
mu mugambwe sahwanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe mu gihe amasezerano ya Arusha yari nkingi y'ubwo bumwe yasenyutse bishikirizwa na Manirakiza Daniel ahasaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa
abego ari bya politike by'u Burundi no kuvuga bene Burundi ababanye politike bari mu migambwe baba bita ba gitere politike baba bari ngaha mu Burundi baba n'abari hanze y'igihugu kuko nabone n'abarundi maze rero abanye politike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'umwe bw'abarundi yageragira ingorane hehe mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe
abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka wa 2015 bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atansiguro bigifise mu gihugu kirangwa mu impunzi
kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro vyavuye nyine yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari n'ubumwe tuvuga ku majambo gusa n'ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa n'ubumwe butari mu bikogwa n'ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe imisi yose nkatwe twibereye mu buhungiro munsi mukuru atatubwiye atatubari ikana bari mu Burundi uhimbaza dazi yuko nabo nyine nubugere mu ibaraho gusa bakagiye konje ariko ubumwe nta umwe buhari
kuganje nibaza yuko ntugaruka wa mutima umwe yiyumvira icyumviro cy'ambere cyo kugira umwe bw'abarundi abantu bagafatwa kimwe bakamwe imbere y'amategeko nawe wanjye wangura ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo bizoguma biri mu madefile muri ya majambo ategurwa itariki zitanu zo kwa kabiri ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi mu mitima y'abategetsi mu bagize leta atabumwe buhari
mu gusozera ijambo ryiwe perezida Ndayishimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose
nta kindi gihugu kizokubera cyiza atari kiwawe kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe nico gituma kizehe kaziririzwa gucafuza igihugu cawe giheza gire niwa giheza gira n'imana nayo izoheza iheza gire igihugu cacu turashaka kukigira paradizo gaha ku isi turi kumwe twese
amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana 201 ku ijana itariki zitanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero imwe akarongo ubusa kabiri ryo kugenekezo rya cenda ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 ayo masezerano yatewe inyuma y'ibiganiro vyabereye mu gihugu cose bigamije kuraba igituma mu Burundi hamwe n'indyane zifatiye kumoko z'urutavana ko intandaro bwa rubwicanye bufatiye ku bwoko aho abatutsi mu makomine y'amaranga n'intara ya Ngozi na Ntega intara ya Kirundo bagandagugwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Peter Buyoya afashe ubutegetsi kugera maginga ya nta vyigwa canke amatohoza birakogwa kugira hamenyekane urugero umwe bw'abarundi bugeze ko ni mu gihe barongoye Burundi bemeza kuba umwe bwiraye mu Burundi abanyepolitike batavuga rumwe na leta cyo kimwe n'impunzi bo bakabona ko hakiri byinshi byo gukosora kugira ubumwe butsimbatare mu gihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abakorera mu bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bamenyesha ko bariko bakora bahomba kubera imyuzurire yabateye, basaba leta kugabanya amakori n'amatagisi ibatangisha kuko akazi gasa nakahagaze. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Thierry Vendayishimi.
Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi.
Seko sawo nk'abakiriye urumva n'amafaranga ntabari karabonera. Henshi rero haca abanigabanywa ry'abakozi bibaye nuko ahantu n'abanyina ata amafaranga bakabaringiza nk'uko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane.
Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira.
Bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo.
Leta yoravye ukuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori nabo bakaraba yuko abo ariko baraya toza kumbura hari cyo ariko barahakura kubera ubu natwebwe nta amafaranga bari karinjira.
Ni dusaba leta yuko yocigabanya makoyi kubera twebwe ntituriko turakora mu iki gihe.
Ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana, rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Jean Duwimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe.
Dusabye rero leta kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare, bafate ingingo hakiri kare.
Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze. Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga.
Urumva uvuye kuri Rusizi nini ya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka ababwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri. Nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tegeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri.
Aba ba kunkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane.
Tuve mu karere ko muri Afrika yo hagati dukubitire muri Afrika mu burengero aho muri Senegal president Macky Sall yafashe ingingo yo guhagarika amatora yarategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Yasobanuye ko yayifashe kubera bamwe mu batashizwe ku rutonde rw'abiyamamaza batabyishimiye. Mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yavuganye na Placide Muhingana, umuhinga mu vya politique aba muri Senegal.
Habaye imyigaragambyo kwigaragambyaga bakungana n'abasirikare ku buryo hari abantu bapfunzwe batwitse amapine, ariko uyu munsi navuganye n'abantu hirya no hino mu gihugu nta kintu cyabaye usibye ko amaduka arafunze, amabanki, amashuri yafunze kare bigiye nk'uko abantu bavuga igihugu kiri paralize, babujije amapikipiki kugenda kuko abigaragambya benshi ni abantu bato bagendera kuri ayo mapikipiki, mobile internet bayifunze kugira ngo abuze abantu kwizimuha kwirakwiza amakuru ateye ubwoba.
Kuri uyu wa kabiri nibwo inteko nshingamategeko ya Senegal igomba guhura kugira ngo yumve icyifuzo cy'umukuru w'igihugu ndetse n'ishyaka PDS ritavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ayo matora yigizweho mu gihe cy'amezi atandatu. Icyo cyifuzo cyo cyakiriwe gute n'abaturage ba Senegal?
Inteko yiganjemo abantu b'ishyaka riri ku butegetsi, wakongeraho nabo ba PDS bari muri opozisiyo, urumva ko icyo cyemezo inteko izacyemera, ariko abaturage amashyaka yandi atavuga rumwe na leta urumva ko ntago babishaka, ntabwo babyemera.
Igihugu cya Senegal cyafatwaga nk'urugero rwa demokarasi muri Afurika. Ni iki cyatumye Perezida Macky Sall afatira iyo ngingo?
Urumva we aravuga ko adashaka ko igihugu gihura n'ibibazo, kubera ko nyine hari abashaka kwiyamamariza ubuperezida benshi bigijweyo, baravuga ko ashaka kwirinda akajagari, umutekano muke mu gihugu, yifuza ko abantu babanza bakajya inama bakakemura icyo kibazo. Ariko abandi bo bavuga ko mu by'ukuri ashaka kuguma ku butegetsi, cyangwa se ko atinya ko umukandida yatanze yazatsindwa. Nuko baravuga ko yabonye ko ishyaka rye rishobora gutsindwa, akaba ariyo mpamvu ashaka kwigiza aya matora akabanza akayitegura neza. Urabona ko impamvu we yatanze ntabwo ari abandi bantu babona ko afite ubwoba ko iya ubutajya muri kampanye kuko 2025 umukandida we Amaduba yari gutsindwa, akaba yarashatse kubyirinda. Avuga ati reka niyongeze amezi atandatu mbanze ntegure neza, nitegure neza n'ishyaka ryitegure neza, nshake n'undi mukandida ariko yo gutsindwa ayo matora.
None se nk'abasesenguzi, iyo mushesenguye musanga ayo mezi atandatu ahagije kugira ngo nubwo bwose yifuza gutsinda kugira ngo abigereho mu gihe abatavuga rumwe basa naho bisuganye bashaka byanze bikunze gutsinda ayo matora ateganijwe?
Urabona mu mezi atandatu bizaba mu kwa munani, ino mu kwa munani imvura igwa ari nyinshi cyane ko kugira ngo amatora abe muri icyo gihe bigoye, kubera ko imihanda ntabwo iba igendwa, haba ari imvura y'igwino, haba ari za inondasiyo hose. Aba nta nubwo byaba ko kuvuga ngo n'amezi atandatu bishobora kurenga ayo mezi, kubera ko bizaba bitagishotse kubera izo mvura, imyuzure n'ibindi byose.
Ariko hari n'ikibazo kindi abanyamategeko bagenda bagaragaza kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubahiriza itegeko nshinga. Icyemezo cya Perezida Macky Sall baravuga yuko kinyuranye, gihabanye n'itegeko nshinga rya Senegal, ko ari nabwo bwa mbere bibaye kuva mu mwaka w'1963. Mwebwe musanga kunyuranya n'itegeko nshinga bizagira izihe ngaruka ku mitegekere no kuri politiki nyirizina ya Senegal?
Inteko ishinga amategeko niyo izagira n'izaruca, kandi bazatekereza ibi byose kuba binyuranye n'amategeko, ubwo rero tuzabimenya neza.
Placide Muhigana, umusheshenguzi mu bya politiki utuye muri Senegal, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Ku munsi w'Imana urangiye, umuririmbyi w'umunyamerika kazi Taylor Alison Swift yatsindiye agashimwe kiswe Grammy Award gahabwa abacuraranzi rurangiranwa mu muziki. Geoffrey Mutagoma aduha ibindi kuri iyi nkuru.
Album ya Taylor Swift yitwa Midnights, tugenekereje mu Kinyarwanda ni Mu Bicuku. Ni album igizwe n'indirimbo 16 yaje ku isonga inshuro enye zose ihigizo byari kumwe mu byiciro binyuranye. Ibirori byo gutanga ibyo bihembo byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku nshuro ya 66 kuva mu kwa gatanu umwaka w'1959 ubwo hatangiraga gutanga ibyo bihembo ku baririmbyi bahize abandi n'indirimbo zaje ku isonga mu njyana zinyuranye. Nubwo iki gihembo kidatangwa mu buryo bw'amafaranga, kigira uruhare runini mu kumenyekanisha umuhanzi n'indirimbo ze, bityo ku buryo buziguye kikaba gifite uburyo cyinjiriza abagihawe abarwa muri miliyoni z'amadolari. Ubwo yahabwaga icyo gihembo, Taylor Swift w'imyaka 35 yahise atangaza ko agiye gusohora album nshya yise Tortured Poets Department izajya hanze tariki 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Yagize ati, ndabizi byakozwe n'abakemurampaka batoye album yanjye, bigaragaza ko ari ku mutima w'abakunda ibihangano byanjye. Ijambo rya ritangiye ashimira Jack Antonoff umufasha gutunganya indirimbo ze. Uyu nawe yahawe igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu gutunganya indirimbo zicuranzwe mu njyana z'ubu. Ni ku nshuro ya gatatu yaratsindiye icyo gihembo.
Tukivuga kuri Grammy Awards, umuririmbyikazi wo muri Afrika y'Epfo Tyler Laura Sital, azwi cyane ku izina rya Tyler, yaratsindiye agashimwe k'umuririmbyi wa mbere wo ku mugabane wa Afrika mu muziki wo mu bwoko bwa Afrobeats ufise umudiho w'Ikinyafrika, wanejereje abantu benshi. Bwari ubwa mbere gatangwa mu birori byo guhudushimwe twitwa Grammys, abaririmbyi ba mbere bo muri uyu mwaka w'2024. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Aime Mugabonihera, azwi ku izina rya Aime, umucuraranzi wo Murundi akiri muto aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarakurikiranye kandi ivyo birori vyo ku munsi w'Imana.
Ndi kumwe na Aime Mugabonihera, azwi ku izina rya MM, umuririmbyi w'Umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba naririmba mu Burundi, muri Tanzania n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini. Aime, mwabonye bimeze gute uri umuririmbyi, wabonye byari bimeze gute muri rusange?
Twagwakiriye neza kubera mwisanzwe abona yuko hamaze kujamo imigwi canke abaririmbyi representing Africa, bikaba bisigurise yuko muziki w'Inyafrika uri kuratera imbere ku rundi rwego
cyane ku rwego rw'isi. None bamwe mu baririmbyi bari bahari muri ayo mahiganwa yo muri Amerika bari nk'abande wabonyemwo washimye cyane, hanyuma turavuga cyane cyane ku mwigeme yatsindiye ayo mahiganwa ya Best African Music Performance.
Nka Burna Boy muba bay nominated, kandi akaba yari umuririmbyi wa mbere umu Afrobeat amaze kuririmba kuri Grammys. Ni kintu nyene gishimishije mu kubandi baririmbyi nkanje turi inyuma, tuvuga ati you know, reka tukore ku buryo natwe tuzoseruka hariya tuka representing. Hama n'abandi bose bagize andi ma nomination b'abaririmbyi, baba ba Tanzania, ba Nigeria cyangwa ibindi bihugu byose byo muri Afurika, ni ibintu binezereje cyane.
Muri uwo mugutu ko turavuga Tyler, muba muzi Tyler yaririmbye indirimbo yakunzwe cyane rwose ku rwego rw'isi, indirimbo yiswe Water, akaba yaratsindiye iyo uwo mugwi mushasha muri ayo mahiganwa. Mwakiriye gute intsinzi ya Tyler?
Yari bishimishije kabisa, kubera irya ndirimbo yiwe ni indirimbo imaze gushika kure cyane, abantu benshi barayikunda kuri TikTok niyo wumviriza ko. Kandi turetse n'icyo, urabona yuko n'amamuvimu amwamwe bahora bakina bashyiramo amadensi yo muri South Africa, byaranezereze cyane, kubera n'ubusanzwe kuri programme zanje, gahunda zanje z'umwaka no kugerageza gukorana na n'abaririmbyi yo muri South Africa, hakaba harimo bamwe tumaze kubijamo. So kuba yaratsinze Grammy ari umunye South Africa, bica byerekana yuko hariho chance nini yo gushika kure mu gihe uciye muri intuza muri muri South Africa, kubera ndazi yuko asanzwe hariyo n'ama label menshi n'ama company menshi akora mu by'umuziki.
Ego, mu bintu byinshi cyane bitangaje byabaye mu mahiganwa mahiganwa k'umunsi wa Mungu, harimo n'uko gutsinda kwa Tyler abantu benshi batari biteze kumbure, kubera yari mu mahiganwa ari kumwe n'abantu bazwi cyane nka ba Burna Boy nk'uko babivuze.
Ego,
Burna Boy yagiye mu migwi ishika ine ntiyatsindira n'umugwi n'umwe na gato. Ivyo nyimwe mwavyakiriye gute, bisigurike?
Ku bwanje naho batatsinze naranezerewe, kubera baramenyekanye kandi baramenyekanishije umuziki nyafrika. Ikikenewe gusa je nobona nuko hakenewe abantu nyene, aya makomiti akora ibintu nyene by'umuziki bari ku ruhande rw'abanyafrika, kugira batange icyiyumviro canke bashobore gufasha mu gisata cya African music.
Tuturabiye nko ku ndirimbo Last ya Burna Boy, benshi bari biteze yuko nayo nyine ishobora gutsindira ikintu. Ni giki wibaza hagati y'indirimbo ya Tyler ya Waters na Last choba chatumye Tyler atsinda Burna Boy ntatsindire indirimbo ya Last izwi cyane rwose kandi ikunzwe?
Last ni indirimbo nini cyane, mugabo ndibaza yuko kubera last burya mu bisanzwe yakopiye ku indirimbo y'India kera mugabo ravye wora ni originality kandi ivyo birimo mu byo baraba mu ma category ya Grammys cyane no kwibaza yuko ico camuhaye amanota ari munsi ya Water.
Urakoze cyane MM umuririmbyi w'umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi, turagushimiye cyane ku kanyu haye radio Ijwi rya Amerika.
Njuti muduteza amatwi aha niho aya makuru arangiriye. Ndabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo, mugire ibihe byiza.